Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.akadomoradio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe ni Edirwe mbasuhuza kandi mbayikaze mu makuru yacu kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Fidel Niyongabo, nanje ndabahayikaze mu biganiro byacu.
None nyakubwa Perezida wa Repubulika, igishanga bakidukuyemo
ntabwo bishanga ubundi bakuye kuba babitangamo amasambu aba bantu bakoze ibitari.
None nyakubwa Perezida,
mu buyobozi bagushakire uko bakemura icyo kibazo.
Uwo ni Perezida Paul Kagame w'u Rwanda asubiza bimwe mu bibazo by'abaturage mu ntara y'Uburasirazuba.
Mu rwego rw'ishyira hamwe mpuzamakungu ondi ujejwe umutekano n'amahoro ku isi, ruriko rugirisha inama yihutigwa uno munsi wa mbere ku ngingo ya Koreya ya ruguru iherutse gufata ikogerageza misile balistike.
Urukiko rwa gisirikare rwakatiye abarwanyi ba Al-Shabab igihano cyo gupfa.
Perezida wa Amerika Donald Trump yavuganye na Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari.
Izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya gato, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba, reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Fidel Niyonga.
Urakoze Edi. Urwego rw'ishyira hamwe mpuzamakungu rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi ruriko ruragirisha inama yihutigwa uno munsi wa mbere ku ngingo ya Koreya ya ruguru iherutse gufata yo kugerageza misile balistike. Leta zunze ubumwe za Amerika, Ubuyapani na Koreya y'Epfo nivyo vyasavye iyo nama itegekanijwe kuba iriko iraba muri aya masaha ku cicaro c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU i New York. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres avuga ko iyo ngingo ya Koreya ya ruguru irenga ku buryo bugaragara ingingo z'ishyirahamwe ONU. Koreya ya ruguru yagerageje misile balistike mu gitondo cyo kumusubi imana. Abategetsi ba Koreya y'Epfo batangaza ko iyo misile yagiye hafi y'ibirometero amajana atanu imbere yo kwigwa mu ibahari hafi y'Ubuyapani. Koreya ya ruguru yarerekanye akamwemwe ku igeragezwa ry'iyo misile ivuga ko ari ikigwanisho gishasha gikomeye. Umutegetsi mukuru wa Koreya ya ruguru Kim Jong-un yararoreye igeragezwa ry'iyo misile balistike. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'Ubushinwa Gang Shuang yatangaje uno munsi wa mbere ko Ubushinwa budashigikiye ingingo ya Koreya ya ruguru iciye kubiri n'ingingo z'urwego rwa ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'Uburusiya nabwo nyene bwarerekanye amakenga bwaherekanye uno munsi wa mbere ku ngingo ya Koreya ya ruguru ikugerageza misile balistike. Umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe yavuze ko atawo kwihanganira ingingo ya Koreya ya ruguru. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuganye uno munsi ku wa mbere ku muhingamo na ku telefone na Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari ari Londres mu Bwongereza. Perezida Buhari yakeje Donald Trump kuba yatowe mu mabanga ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yakeje kandi na leta yiwe. Abo bategetsi babiri baganiye uburyo bwo gukomeza gufashanya mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba biciye mu kuronka ibikoresho bikenewe. Perezida Trump yasavye Perezida Buhari kubandanya ibikorwa vyiza ariko ararangura. Yamuhayagije ku twigoro twiwe tugutabara abigeme 24 bo mu gisagara ca Chibok n'intambwe igisirikare ca Nigeria kiriko kirashikako. Perezida Trump yahumurije Perezida Buhari ko Amerika yiteguriye gushika ku masezerano mashasha na Nigeria kubijanye no gufasha ico gihugu mu kugiha ibigwanisho bigenewe kurwanya iterabwoba. Perezida Trump yatumiye Perezida Buhari i Washington ku itariki abo bategetsi babiri bazokumvikana ko. Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari ntaraseruka habona kuva agiye mu bitaro agiye kwivuza i Londres mu Bwongereza, vyavyitezwe ko Perezida Trump avugana mu nyuma yaho na Perezida wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mwandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye. tuze muri Afrika aho sentare ya gisirikare mu gisagara cha Bosaso mu buraruko bwa Somalia yasomeye rubanza gugupfa uno musiko wa mbere abantu ndwi bikekwa ko arabagwanya b'umugwi Al-Shabab. Abdi Fattah Haji Aden ayoboye sentare ya gisirikare mu ntara ya Puntland yatangaje ko abo bagwanyi bagiwe nuko bagize uruhara mu igandagurwa ry'abategetsi muri iyo ntara. Imbere yaho Aden atangaza ko inyuma y'uko sentare ya gisirikare yihweje ivyemezo yaciriye abo bagwanyi igihano c'urupfu bashobora kunguruza mu kiringo c'iminsi 30 ataruko ico gihano kizoshigwa mu bikogwa. Abashingwa manza babagirizwa batangaje ko igihano bahawe kidakwiriye ko atavyemezo bihagije byashikirijwe muri sentare kiringo c'amezi atatarangiye abikekwa ko arabagwanyi bisha abategetsi batatu bakomeye mu ntara ya Puntland mu gisagara kirimwo ikivuko ca Bosaso. Mu gihe muri ico gihe abantu batatu bishwe abandi batatu barakomereka mu gitondo c'uno musi wa mbere igihe abikekwa ko arabagwanyi b'umugwi Al-Shabab bagira igitero mu kirindiro ku kirindiro c'abasirikare mu mihana yahitwa Kalimov ku birometero 50 mu buraruko bw'umugwa mukuru Mogadishu. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres atangaje uno musi wa mbere ko ababajwe n'ingingo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'ukwanka igenwa ry'umunyapalestina Salam Fayyad kugira abe intumwa nshasha y'urwo rwego mu gihugu cya Libya. Yatangaje ko Salam Fayyad ariwe muntu akwiriye ayo mabanga muri iki gihe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarazibi igenwa ryiwe ku munsi wa gatanu. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe ONU Nikki Haley yatangaje mwikete ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidashimishijwe n'ingingo yo guhitamwo Fayyad kugira aserukire ishyirahamwe ONU muri Libya. Yatangaje ko mu kiringo kirekire cyane ishyirahamwe ONU ryahengamiye ku ruhande rw'ubutegetsi bw'Abanyapalestina mu byagize ingaruka mbi kuri Israel. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres yatangaje uno munsi wa mbere ko kuba atashoboye kugena Salam Fayyad ari ubuhombe ku mugambi w'amahoro muri Libya no ku banyalibiya. Salam Fayyad yanonosoye ibyerekeye butunzi yabaye umushikiranganji wa mbere w'ubutegetsi bw'Abanyapalestina kuva mu mwaka w'2007 gushika mu mwaka w'2013. Yarabaye kandi umushikiranganji ajejwe ikigega. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Umucamanza mu gihugu cya Kenya yapfunze mu kiringo cy'ukweza abategetsi bari mu ishyirahamwe riharanira inyungu z'abaganga mu gihugu kubera kugarariza akazi kubandanya. Abaganga bo mu bitaro vya leta bariko basaba guhembwa neza kurushiriza n'ukoroherezwa kurushiriza mu buryo bakoramwo. Abo baganga bagararije akazi kuva ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka uheze. Abaganga bakora mu bitaro vya leta bashaka ko leta ishyira mu ngiro ivyo yemeye mu mwaka w'2013 kubijanye n'imishahara n'uburyo bakoreramwo. Abigisha mu mashure kaminuza mu gihugu ca Kenya nabo nyene baragararije akazi bifatiye ku mishahara yabo. Uko kugarariza akazi bibaye mu gihe perezida w'igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta azorondera mu mezi make yari imbere ikiringo kigira kabiri mu mabanga yo kuyobora igihugu cya Kenya.
Imwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba, ariko mbere na mbere tubibutse ko uyu ari umunsi mpuzamahanga wahariwe amaradiyo. Umunsi mwiza rero ku banyamakuru bose, cyane cyane abakora ku maradiyo. Tunabibutsa ko uyu munsi ubaye mu gihe Radio Ijwi ry'Amerika irimo yizihiza imyaka 75 yose itangiye gukora. Mu Rwanda kuri uyu wa mbere, Perezida Paul Kagame yasuye akarere ka Nyagatare mu ntara y'Uburasirazuba. Muri urwo ruzinduko rw'umunsi umwe, umukuru w'igihugu yasabye abayobozi mu nzego z'ibanze kwegera abaturage bakabakemurira ibibazo aho gutegereza ko bazabitura Perezida Kagame. Ni mu gihe muri ako karere ka Nyagatare hakigaragara ibibazo byinshi bishingiye ku mitungo itimukanwa nk'amasambu. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa.
Eka mwereke barenza bo twasabye none ngira ngo eka hagira ababanza babumve mu minota mike tubiyungurure tumenye ibyangombwa babanze banze bakumve banze babwire icyo ushaka kuvuga.
Perezida w'u Rwanda Paul Kagame aratanga umurongo ngenderwaho ku baturage ba Nyagatare bafite ibibazo bashaka kumugezaho. Byari ukubanza kubitisha kuri Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu bwana Francis Kaboneka bikabona kugera kuri Perezida Kagame. Ariko mu kiganiro cyatambutse kuri radio na televiziyo by'igihugu byagaragaye binumvikana ko abaturage batashakaga gupfukiranwa bifuza kubwira ibibazo byabo umukuru w'igihugu nta wundi banyuzeho.
Ntabwo ibyo ko ari byo. Banza umve umvugo ukubaza. Banza umve ministre wangu hanyuma nawe ngenda kumva. Ntabwo ndi bukumve rero nico kibazo nutumvira neza.
Ibibazo by'imitungo itimukanwa nk'amasambu kubabonye amahirwe yo kwibwira umukuru w'igihugu nibyo byiganje muri ako karere.
Papa rafite isambu gitinda leta irayitwara babubaka segiteri batuguranira rwangi mu gishanga cya Rwangingo 1998 none nyakubahwa perezida wa Repubulika igishanga bakidukuyemo.
Ntabwo bishanga ubundi bakwiye kuba babitangamo amasambu aba bantu bakoze bitarike.
None nyakubahwa perezida
mu buyobozi bagushakire uko bakemura icyo kibazo bahereye ku ishingiro ryayo.
Hari n'ibibazo nk'ibi Perezida Kagame yategetse ko bigomba kuva mu nzira mu maguru mashya kuko atiyumvisha impamvu abategetsi mu nzego zo hasi batabikemura.
So meya iki kibazo gikemure vuba na bwangu.
Murakoze nyakubahwa Perezida Kagame.
Mu cyumweru kimwe. Reba abo bantu hano nyuma y'icyumweru azababwira muzamushake ababwire niba ikibazo kitararanye.
Murakoze nyakubahwa.
Ariko ubundi urugero rumwe n'ibindi biba byicaye nk'ibi bitegereza uyu munsi niko naje mu kibazo.
Ukurikije umurongo mukuru w'u Rwanda atanga imbona nkubone mu kumva no gukemura ibibazo muri rubando bwa uratomoye, ariko birashoboka ko abashinzwe ishyirwa mu bikorwa ryabyo bo baba babisigaho. Ingero zifatika zareberwa mu ruzinduko umukuru w'igihugu yagiriye mu karere ka Karongi mu burengerazuba mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize wa 2016. Aha hazamutse uruhuri rw'ibibazo bimwe muri byo byari bimaze imyaka isaga 15 kandi byumvikana ko Perezida Kagame yari yarategetse ko biva mu nzira, ahubwo hakunze kugaragara bakumira baba baraye rwantambi bakurikiye umukuru w'igihugu mu gace yasuye ngo batamugera imbere. Kubera uruhuri rw'ibibazo umukuru w'u Rwanda yakirijwe muri Nyagatare adashobora kumva burumwe, byabaye ngombwa ko ategeka ko hajyaho uburyo bwo kuzabikemura.
Ntabwo twakumva buri kibazo cyose uyu munsi ngo tubikemure, ariko noneho icyo turi bukore abayobozi banyu bamwe kandi nibashya ndashaka ko bashyiraho iminsi bazicarana namwe ibibazo bigakemuka ibita ibigoranye tukabibafashamo kuntu byakemuka.
Ku iterambere ry'akarere ka Nyagatare umukuru w'u Rwanda yashimye ubufatanye abaturage bagirana n'ubutegetsi mu mugambi wo guteza imbere igihugu muri rusange, abakangurira kongera ingufu mu mikorere bagatandukana n'ubukene. Zimwe mu mbogamizi zikibangamye nk'uko ubuyobozi bwa Nyagatare bwabibwiye Perezida Kagame zirimo iz'imiriro y'amashanyarazi atarakwira henshi muri ako karere. Perezida Kagame yizeje ko bagomba gutandukana n'umwijima mu bihe bya vuba.
Ahubwo mujye muhora namwe mufite uburenganzira ngo kutwotsa igitutu mugabe ngo ariko amashanyarazi mwatubuye arihe. Byatuma n'abandi bagenzi banjye dukorana nabo bagerageza kwihuta no kwihutisha ibintu hari ubwo bibagirwa.
Iyi ngingo yo gutandukana n'umwijima ku bice bitandukanye by'u Rwanda n'ubusanzwe iri muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 2017-2017. Perezida Kagame yasezeranije ko 2017 izarangira abafite amashanyarazi bari kuri 70%, kugeza ubu imibare igaragaza ko abafite amashanyarazi bari kuri 30%. Akarere ka Nyagatare Perezida Kagame yasuye gatuwe n'abasaga 150,580 80% byabo batunzwe n'ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Tugume mu Rwanda. Isosiyete y'indege ya Rwanda Air iratangaza ko mbere y'uko uyu mwaka wa 2017 urangira izaba yamaze gutangiza ingendo zayo ku mugabane w'Uburayi no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nyuma y'uko iyi sosiyete yamaze kwigarurira ibihugu bitari bike byo ku mugabane wa Afurika. Kuri uyu wa mbere, Rwanda Air yasinyanye amasezerano n'igihugu cya Mali. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboy.
Amasezerano yasinywe uyu munsi hagati y'igihugu cya Mali n'u Rwanda aje kongera umubare w'ibihugu bigera kuri 15 byiganjemo ibyo mu burengerazuba bwa Afurika Rwanda ikorera. Igihugu cya Mali kimaze gusinya amasezerano n'u Rwanda kiba igihugu cya 14 Rwanda ya izajya yerekezamo ku mugabane wa Afurika nyuma y'igihugu nka Nigeria, Ghana, Cote d'Ivoire na Afurika y'Epfo. Amasezerano yasinywe hagati ya Leta y'u Rwanda n'iya Mali azafasha indege za Rwanda ya kujya zikora ingendo zo mu kirere ziva mu Rwanda zerekeza i Bamako muri Mali. Umunyamabanga wa Leta ushinzwe ubwikorezi muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Alexis Nzahabwa n'Imana asobanura ko amasezerano u Rwanda rwagiranye n'igihugu cya Mali ashingiye ku rwego rw'ubucuruzi.
Ni amasezerano mu by'ukuri yo mu rwego rw'ubucuruzi, ugutwara abantu ukishuza, ugatwara ibintu ukishuza. Bivuze ko rero ishobora guhaguruka hano ikajyana abantu cyangwa se ibintu muri Mali inyuze ku kibuga cy'indege kiri Bamako, ikabajyanayo ikabishobora no kubagarura gufata yabandi ikabagarura yushatse kujya bamakubungubu ugomba kujya kwemera ukava hano nijoro saa sita z'ijoro ukajya kwicara Addis cyangwa se Nairobi ugategereza indege zakujyana bikagutwara amasaha arenga icumi kandi ubu ni mu masaha atandatu wakagombye kuba wageze ibintu bikimeze gutyo bivuga ngo isoko rirahari.
Minisitiri ushinzwe ubwikorezi muri Mali Madamu Traoré Diop yavuze ko aya masezerano arebana no gutangiza inzira zo mu kirere hagati ya Bamako na Kigali azashimangira kandi yongera ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi.
Le présent accord relatif à l'ouverture d'une ligne aérienne entre Bamako et Kigali qui consacre cette volonté va consolider et diversifier les échanges entre nous. La mise en œuvre de l'accord sur le transport aérien contribuera au rapprochement de nos peuples à la promotion économique et culturelle entre le Mali et le Rwanda, ainsi qu'au désenclavement des deux pays.
Ministre Diop yagize ati aya masezerano arebana no gutangiza inzira yo mu kirere hagati ya Bamako na Kigali azashimangira kandi yongera ubuhahirane hagati yacu. Ishyirwa mu bikorwa ry'ingendo zo mu kirere zizafasha abaturage bacu kurushaho kwegerana, bizazamura ubufatanye mu by'ubukungu n'umuco hagati ya Mali n'u Rwanda kandi afasha ibihugu byombi kwikura mu bwigunge. Kompanyi y'indege ya RwandAir irateganya kongera indege nini. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Alexis Nzahabwa n'Imana aravuga ko bitarenze ukwezi kwa gatanu RwandAir izaba yaguze indege yindi yo mu bwoko bwa Boeing 737-800 ikazaba yujuje umubare w'indege nini 12. Uyu muyobozi avuga ko RwandAir izanongera ingendo zayo mu gihugu cy'Ubuhinde ndetse bitarenze uyu mwaka izaba yatangiye kujya ku mugabane w'Uburayi na Amerika. Ministre Nzahabwa n'Imana avuga ko RwandAir ubu yatangiye kugira ubushobozi buzayifasha kwishyura indege zose yaguze n'izo yiteguye kuzagura kubera ko yongereye ingendo ikabimaze kugira abakiriya benshi. Indege za RwandAir zizatangira kujya mu gihugu cya Mali mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2017. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tubibutse ko twumvikana no kuri FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi, naho mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3. Umutwe wa FDLR urahakana ko utigeze ugaba ibitero ku munzi z'abanyarwanda mu mirwano yabaye mu karere ka Masisi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu cyumweru gishize umutwe wa politike inama y'igihugu iharanira impinduka na demokarasi CNRD ubwiyunge wari washinje FDLR kwibasira izo munzi. Mugenzi wacu Etienne Karekezi amaze kubaza umuvugizi wa FDLR bwana Laforge Fils Bazey niba ibirego ireme ry'ibirego bya CNRD
yavuze ni ibinyoma byambaye ubusa, kuko buri wese haba muri Congo haba hanze ya Congo ikiyetse bazi yuko FDLR yarize inzu z'abanyarwanda kuva amakambi yategeka muri 1996 kugeza mu magingo aya, kandi FDLR nta niyo mpamvu yashinzwe irumvikana yuko rero idashobora kurasa ku bantu ishinzwe kurinda CNRD. Rero ahubwo yo ifite ibibazo yikururiye kubera yatoteje abanyagihugu b'abakongomani basahura ica, noneho abahungu babo bahitamo gufata intwaro, ubu akaba aribo bari kurwanya CNRD. Noneho yabona ifite isoni nziza yakora ingarukagize igashaka kwikura mu isoni igashaka kubyisubira FDLR, kubera yuko abagize CNRD ararigiriye kuri FDLR. Ariko FDLR yo nk'uko nta na rimwe ishobora kurasa ku mbuzi yarinze imyaka yose ingana gutyo, kuko idashobora kurasa no ku bakongomani bacindikije byinshi.
ahubwo CNLD mvugana no muvugizi wayo bwana Barnabé Sinayobye mu cyumweru gishize yavugaga ko mukorana no mutwe wa M23 ndetse n'abarwanyi biyitaba nyatura aba mu karere ka Kivu ya Majyaruguru mukagaba bitero ku mpunzi z'abanyarwanda nibyo koko M23 murafatanya
ibyo birashikije cyane birashikije byose kuvuga ngo FDL yakorana na M23 niko kuvuga ngo ibyange abayifite imbere agaca kubikanye ibyo rero ibyo CNL bivuga nk'uko nari maze kubivuga ibiri bivuga kubera ko bifite n'ikintu arifite kuba abarwanyi b'abakomani barayisimbirije cyane bamaze kwishyura ku birindiro byinshi yari iriho ubwo rero kugira ngo yikure mu isoni ibintu byose igashaka kubigereka kuri FDL ariko ni ukuri utagira ubwami babeshwa menshi hamwe muri kurema imisoro by'ibemera ariko mugeze ubwo aho ibirwanyi biri kubera mwarakanye na CNLD FDL ntabwo birimo
ariko se ubusanzwe CNLD ivuga ko irengera impunzi z'abanyarwanda namwe muvuga ko murengera impunzi z'abanyarwanda icyo muhuriyeho ni iki ese hari ikibatandukanya ubu
icyo navuga duhuriyeho ni uko abo batwiguriyeho nabo ni abanyarwanda ni impunzi z'abanyarwanda birumvikana ko nuko kwigurura hari impunzi bafasheho ingwate ubwo nta nicyo kibazo turahamagarira izo mpunzi zafashweho ingwate ziherekwa kuko ubu zicitse kuko n'ubundi byafashwe ingwate bisangiye FDL nk'uko yari isanzwe izirinda naho CNLD ifite gahunda zindi zayo kandi byayikomeranye ntashobora kumurangira byinshi
mwese mu mutwe wanyu wa FDLR nzi ko leta y'u Rwanda imaze igihe ibahamagarira gutahuka mu gihugu gahunda zanyu zo kugira ngo mutahuke mu Rwanda mwatubwira ko zihagaze he
gahunda zo gutahuka iwacu zirakomeje kuko n'ubundi tuzi neza ko turi ishyanga tugomba gutaha mu gihugu cyacu kandi twe kuko nta tugomba gutaha turi gupfukamye ibirangoma y'agati kuri Kigali tugomba gushyikirana n'ubutegetsi bw'i Kigali tukumvikana ukuntu impunzi zigeze ishyanga imyaka irenga 20 zigomba gutahuka kandi zigomba kugira ijambo ku buzima bwose bw'igihugu cyazo ubwo niyo mpamvu na n'ubu guverinoma ya Kigali igomba kwemera igashyikirana n'abandi batavuga rimwe nayo uhereye kuri FDL tukumvikana ukuntu impunzi z'abanyarwanda zigomba gutahuka yahaze kugeza ubu FPR ibyo ntibikorwa ariko ngira ngo nayo izabone ko amaherezo nta wundi muti usizwe gushyikirana kuko natwe twifuza gutaha tagombye kugira umunyarwanda wenda guhutara kubera intambara yari yongeye gushinzwe mu Rwanda
ndabashimiye cyane ni Laforge Fils Bazeye ni umuvugizi w'umutwe wa FDLR ukorera mu burasirazuba bwa Kongo urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda
arakoze na mugenzi wacu Etienne Karekezi kubw'icyo kiganiro tuve muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tunyarukire mu Burundi aho mu ntara ya Ngozi havugwa ubwicanyi bwakorewe umuntu usanzwe akora akazi ko gutwara imodoka zitwara abagenzi uwo mugabo ngo yishwe arashwe muri komine Kiremba n'inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze
Nsemana Musa niwe yarayishwe arashwe n'abantu batamenyekanye imodoka yari karagendesha yaribwe ibyo bikaba byabaye nk'igihe cy'isaha 12 n'iminota 30 bugorovye kuri uw'Imana muri iyo modoka yunguruza abantu n'ibintu yo mu bwoko bwa Probox umuhisi yari kumwe na nyene umuduga nyine imodoka ari asanzwe ari muramu w'umuhisi Seremani inkuru nziza yaracitse ku icumu twamusanze iwe ku mugwa mukuru wa komine Gasogwe mu ntara muyinga araheza aratubwira ingene bashitse aha bereye umutego
dushite kumasanganzira mpaye nimero zabo za telefone bambiye ko baza kumbwira baje gupakira ibihage byabo kubishyira mu mifuko kuko n'imifuko bari bayifise ati hanyuma tuguhamagaye wowe uze kwiyaranjuze ntuduhemuki cye nanye nacyampakira abantu nagaruka igasogo inyuma yaho turabona ku telefone iyo wanje nyine ndaba telefone none mwamuhaje kwitegura nashangira ati twebwe hari kibazo cyabanje gutugora imoto iradutobokana tuhageze ubunyene ugatuma turatekera ahora bashagira ngo banze bugorobe ntihabe hakibona kuko umuntu atumenye ibyari byo jewe rero nje nshasanga bandindire ukabara kwibarabara ryo mu kibezi rya mbere uvuye masangando banze gushikira uwo mwe niwe yaje ashambwira ati burya ha hantu ni hajya muzigo twabashyize ngaha hafi y'abantu ni kunzugira gatatu
Seremani Nkurunziza avuga ko bagiye kubona ko baguye mu mutego ataco bakivuna muramuwe aca arahatakariza ubuzima.
Ni kuvuga tumaze gukema yuko babagomba tugirire nabi, nabwire umushoferi nahagarika imodoka twamaze kugwa mu gataka kuko nta mihani hari ni mu gahinga, akihagarara wa mu gataka twicaranye inyuma niwe yaciye amfata ku ipantaro, amfashe ku ipantaro byinshi ndasohoka cingubu cyane amakubita nkora mu gatuntu cyandiruka. Nibutse katangura kundasa ngiye kugira ikibazo mu misanzu ne yaritunze n'umuryango nende yiguze ba nta namezi binabwaye marana narefse nyide n'imiliyoni zitatu.
Twashitse ku mutumba wa Gakere muri komine ya Kiremba tuhasanga umukuru wa karatiye Kibezi Bigirimana Gerard batazira Isa arongoye iyo karatiye Kibezi yegereye ahabereye umutego avuga ko ibyabaye batashotse bavyumva.
Ibyo bintu kubera ngaha bahara amaradiyo n'abantu benshi twagiye kuvyumva byamaze guturika kubera bariko barataha baciye bagaruka babibwira abantu n'abavyumvise bashobora babwirana ku matelefone ati nimurabe ibyo bintu bituritse murabe ibyo ari byo. Niko gusha tubwirabwira naho yango turabe cyo twofasha muri zongora twaje kubimenya ruko umushoferi yacitse ku icumu abamutoye bamuduganya babwira ivyaba.
Umuhisi Musansa Bimana asize umukenyezi n'ibibondo. Mani Rambona Amisa umupfakazi asaba abajejwe umutekano gukora ibishoboka byose kugira bafate abaraye bambuye ubuzima waratunze umuryango.
Tugiye kubaho nabi kubera niyo yaturondera rasi kubera n'ubu yarika ararondera amahere yo kugira agende kurondera ubuzima none ubu nta chefo charuguru tugiye kugira
arika arondera amahere yo kurondera ubuzima yarafite umugambi wo kuja he
mucankunzi yazinduka agenda no munsi yaritwaye yurusha
n'ugweyo giye gukoresha
yego n'ugweyo giye gukoresha nta muntu yatuka nta muntu yagira iki kandi agiye ndibaza nta deni yari ifite y'abantu boba ideni naryo yoba ye turabasaba baturondera izo nkoti z'ikibi.
Ayo makuru yatanzwe n'abavuganye n'ijwi rya Amerika bose aremezwa n'igipolisi mu ntara ya Ngozi. Urongoye igipolisi mu ntara ya Ngozi Edouard Mukoko avuga ko hamaze gufatwa umuntu umwe ku mvo z'amatohoza. Komiseri arongoye igipolisi mu ntara ya Ngozi amenyesha ko bariko barakora ibishoboka byose kugira imodoka iboneke abayivye babanje gukora ubwicanyi nabo bafatwe. Muri komine ya Kiremba mu ntara ya Ngozi iri mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, ijwi rya Amerika.
Shuti muduteza amatwi mu kanya turaba tugeze ku musozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba, ariko mbere yuko dutandukanaho reka Fidel Niyongabo atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Fidel
urakoze Edi, tubabwiye ko urwego gushyira hamwe mpuzamakungu rurejeje kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi ruriko ruragirisha inama yihutirwa muri uyu mwanya ku ngingo ya Korea ya ruguru iherutse gufata yo kugerageza misile balistike Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani na Korea y'Epfo nivyo bihugu byasabye iyo nama iriko iba uno munsi ku wa mbere ku cicaro cishira hamwe i New York. Twagiye ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuganye uno munsi ku wa mbere kuri telefone na perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari ari Londres mu Bwongereza. Perezida Buhari yakeje Donald Trump kuba yatowe kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yakeje kandi na leta yiwe. Sentare ya gisirikare mu gisagara cya Bosaso mu buraruko bwa Somalia yasomeye urubanza rwo gupfa uno munsi ku wa mbere abantu indwi bikekwa ko ari abagwanyi b'umugwi Al-Shabab. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres yatangaje uno munsi ko ababajwe n'ingingo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kwiyamiriza igenwa ry'umunyapalestina Salam Fayyad kugira abe intumwa nshyashya y'urwo rwego muri Libya.
Shuti mwarimu duteza amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Almas Kalala wegeranyije aya makuru muri studio. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema
na Fidel Niyongabo. Ndabifurije mwese kugira ibihe byiza no kubandanya mutwumviriza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.